mwumva ni radio ijwi ya Amerika.
Cyose mwese mukomera dutega amatwi kino kiganiro muri isanga mugiye kumviriza kiganiro gihijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika kiramaze guhita nimuhamagare ku mirongo ya telefone irugaye murakoze.
Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti muduteza amatwi muri studio indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi wa gatatu itariki 11 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2018. Uno wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva buri munsi muri isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Ukuvuga umuntu agigimiza byo bari ubumuga mu mvugo z'umuntu ni ingwara umuntu agendana canke n'ikibazo cy'inyifato. Mbe yo bari ngorane ishobora guhera co bari kibazo kivugwa n'abaganga bavura izihe ngwara. Ije ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu. Kuri ico kibazo co kugigimiza turumviriza intahe za bamwe mu bakuranye ico kibazo kuva bakiri bato n'ivyo bakoze mu kugikemura. Twatumiye kandi n'umuganga yanonosoye ibijanye n'inyifato hagerageze kudufasha gutahura iki kibazo. Kandi rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro kuri kino kibazo kuri uyu munsi wa gatatu. Nimero ni ya yindi mushaka gushikiriza ku vyiyumviro ni 1 202 441 931. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye kuri uno munsi wa gatatu tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze rero mwese. Ukuvuga umuntu agigimiza byo bari ubumuga mu ijwi canke mu mvugo y'umuntu ni ingwara umuntu agendana imutuma avuga mu buryo butandukanye n'abandi canke n'ikibazo cy'inyifato. Mbega yo bari ngorane ishobora guhera co bari kibazo kivugwa n'abaganga bavura izihe ngwara. Ni ivyo mu bimwe mu byo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu cy'uyu munsi. Nkuko twabibabwiye turumviriza intahe za bamwe mu bakuranye ico kibazo n'ingene bagerageje kugikemura. Twatumiye kandi n'umuganga psychologue Nibaruta mediatrice nadufashe gutegera neza iki kibazo yanonosoye ibijanye n'inyifato. Araza kugerageza kudufasha gutegera neza no kumva icyo umuntu yokora kugira ngo vavane n'iyi nyifato canke ubugwayi ubumuga bwo kuvuga umuntu agigimiza bikamutuma atagira ukwizera muri we iyo hageze guserura iciyumviro. Nkuko twabwiye rero nimero ni ya yindi nyene ni 1 202 441 931. Muhamagare mushikirize ivyumviro n'ibibazo. Murashaka kandi no kuja kuri Facebook yacu aho mushobora gushikiriza ivyumviro tukabisoma tukabaza na muganga cyangwa tukabaza psychologue madame Nibaruta mediatrice akagerageza kubishura. Adresse yacu kuri Facebook ni VOA radio yacu. Ereka rero mbere yuko tuja mu kiganiro nyezina tubanze twumvirize imwe mu ntahe za bamwe mu bagize icyo kibazo cyo kugigimiza. Ni inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yaduteguriye mu ndwiheze.
Abahinga mu bijanye n'inyifato basigura ko ukugigimiza ari ngorane iva ku bihimba bifasha umuntu kuvuga biba bidakora neza mu buryo butegerejwe. ariko rero iyo ngorane ishobora guhera ikibazo nike naje bigo abagikimiza bashobora gufashirizwamwo. Eric batungwa nayo numusore ahejeje amashuri ya kaminuza atubwira ingene yagerageje kwigwanako kugira ngo akire iyo ngorane kugigimiza.
Jewe kubanze ngira ngo baranze dufate kuva ku ishuri muri primaire no muri secondaire meme umuntu agigimiza cyane cyane nk'ingizi ubwobaho cyari bindi bindi ama gushika mu wa mbere muri université ntanguye mu wa kabiri rero muri université cyane cyane ndavuga nti harageze ko no ngira ico nkotse ndabe ico bivako kubera je mbona afise ibihimba by'umubiri bikwiye nk'ibyo abandi basanzwe bavuga neza nk'isimona rero igituma afise iyo ngorane yo kuvuga amacanda cyangwa aho ndatangura ndarondera ijya nino ndaca kumihora ingurukana bumenyi ndashyira hamwe n'ibyigwa nitse muri Scoroge kubera uje nagize igisata kijejwe inyifato filiere no kwita mu gifaransa santé mentale pratique et psychothérapeutique muri université y'u Burundi hama canongera nzandaraba nabandi bantu nyene iyo turiko twaganira badafite iyo ngorane ukuntu babigenza iyo bariko baravuga icyo no kwita mu gifaransa ama articulation yabo ndagerageza no kurondera n'imyimenyerezo mbona ko yomfasha mu kugira nanje nkire ubwo bumuka.
Muri rusangi abantu bafite ingorane yo kugigimiza bahura n'ingorane yo kudashobora gushikiriza ibyiyumviro byabo ibyo bikabatuma banikumira
nkifise ubwo bumuga nashobora kuba afise icyumviro ugasanga gusinda usukuntu ndagishikiriza kandi nawe nako cyokubaka cyane nkafise nk'inkuru nyine shobora gutera abandi ha mugasanga cimbura ukuntu ndayivuga umva icyonye ko byamba batama n'ikindi naco washobora gusanga mu ishuri yageze ku ishura warusanze inyishu mugabo kubera uzi uko ni wishura ha madufate ugasanga uko yagimitsa abandi bacha batwenga mwamugasanga nk'iyo inyishu cyubigumitsamo.
Eric batungwa nayo amaze kubona ko akizingorane yo kugigimiza yaciye agiye cyumviro cyo gufasha abandi ahanini agashimikira kumyimenyerezo ifatiye kukuntu umuntu ahema
si miti mvuga ndaguhaye nigendo mira makinine nti mu gitondo na saa 5 n'umwicoro mugabo ni nk'inyimenyerezo dufashaniriza hamwe kwera nkuko munababwiye ku muntu asanzwe afise ubwo bumuga ibice vyihemero vyiwe ntibabikora neza rero hariho inyimenyerezo yerekeye gukosora kuno umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'inyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo.
Iyi myimenyerezo yo kuvuga neza irasaba ibikoresho bifasha umuntu gutandukanya umwanya wo guhema kugira ngo ashobore kuvuga neza. Uyu musore abandanya tubwira bimwe mu byo ahambije ikorako.
Ndabahaye nk'akaruro gatoyi nko mu gukosora ukuntu umuntu ahema akoresha umukenke. Hama rero uwo mukenke ugufasha kuwinjiza impwemu nyinshi zishoboka kugira ngo niwavuga bize kukorohera ntihabe ukuzirigwa mu mahaha kubera ko impwemu kuzaheze. Hama icya kabiri naco nkoresha ndashobora gukoresha intoki ziwawe nyene canke ngashobora gukoresha nk'amabuye ukazuba yafumbata uko ufumbata urekura uturavuga
uko asohoye ijambo ariko afata yongera azarekura uko agiye kuvuga irindi jambo
nivyo nivyo nkubu ndashobora kuvuga dufate nk'ijambo nti data na mama haro nk'iryo jambo mutayikoresheje nk'ubwo buryo bwa kabiri ndababwiye nkoresha nk'intoki canke nk'ikintu zurafumbata nk'ibuye canke iki urashobora gusanga uri kuvuga uti data da ugafumbata mwamukarekura data mama uko uvuga ubufumbashi urekuye ucuhora icyo rero nico nita mu gifaransa espasta ugutandukanya umwanya bica bifasha na wa muntu asanzwe afite ingwanire zo kugigimitsa atanyaraguritsa mu kuvuga agafata kanya kukwinjiza impwemo.
Abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko ubufasha budakwiye kugarukira ku myimenyerezo yo kuvuga gusa ariko bakaronswa n'ubufasha bwo guhindura ibyiyumviro bafatira ko inyanduruko yo kugigimiza ari ngorane yo munyifato umuntu aba yaragize akiri umwana mu gihe aciga kuvuga. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane Ndonse kuri iyo nkuru waduteguriye. Reka rero twakire umutumire wacu agiye kudufasha gukemura ibindi bibazo bijanye n'izi nyifato canke ubu bumuga aradusigurira uko abibona n'ica arico neza na neza. Ni psychologue médiatrice Nibaruta madame Nibaruta twongeye kuguhikaze mu kiganiro muri isanga haraciye.
Murakoze.
Madame Nibaruta none iki kibazo umuntu aragikurana canke n'ikintu twovuga yuko kigenda kirakura uko agenda arakura n'ikintu navukana
Ubusanzwe iyo umwana atanguye kuvuga agitangura kuvuga urashobora kubona yuko atanguye kuvuga mu buryo nyene atavuga amajambo nyene n'ingoga na n'ingoga nkuko abiriza kuvuga cyane nk'iyo yikwega ku ijambo kanaka cyangwa agafata umwanya munini kugira ngo ashobore gusohora ijambo. Hariho rero izo ngorane ziva ku karonda usanga mu muryango harimo umuntu agigimiza ugasanga rero n'ikibazo kijyanye n'ingene ibihimba byo gusohora amajwi cyangwa gusohora kuvuga bitameza nk'uko byabiza kumera kugira ngo umuntu ashobore kuvuga neza. Igihe rero umwana nk'igihe yagize yashyikiwe n'ikintu mu muryango haba gukurikirwa haba kwimuka bityo usanga abantu baba ngaha muri kasiye nk'iyi ugasanga bimukiye mu yindi kasiye cyangwa baba mu gihugu iki ugasanga bajya mu kindi gihugu akaba yahinduriwe ishure akaba ari ibintu bimutera uruhagarara bigahita bituma rero umwana ashobora kwigimiza. Nibaza rero ko ababivukana nabo biba byavuye ku karonda usanga harimwo mu muryango abagigimiza ugasanga arabikuranye ubundi nawe birashobora kumusikira mu gihe kanaka bivuye kuri stress cyangwa ibindi bintu bishobora kuba biramuhagarika umutima.
None nk'abapsikologe abaganga bafasha ibijyanye n'imyifato abantu baza gusaba gufashwa bakiri bato akenshi barazanwa n'ababyeyi babo canke ni kimwe muri bya bibazo abantu badafata nk'igishobora kuvuga ugasanga mu kibano mu gihugu ugasanga n'ikintu bafata nk'ikintu umuntu ashobora kubana naco atagize icyo gikoze ko mubibona gute.
Ababyeyi b'i Burundi ababyeyi b'Abarundi bariko baratera imbere cyane ku kijyanye no kwivuza burya kujyanye n'imyifato. Ndamaze kumva ibice bitanu ku ijana by'amakonsultation aba muri kabine kenshi usanga ari abana baba bafite ibibazo nk'ibyo hagati y'imyaka itanu n'imyaka abo maze kwakira ni hagati y'imyaka itanu n'imyaka mirongo ibiri n'umwe mirongo ibiri.
Muri kahise tuganira hari ibibazo bimwe bimwe mwagiye muradusigura yuko bishobora kuva ku guhahamuka cyangwa ku kuba umuntu yaraciye mu kintu camuhahamye akiri muto ikicoba ikiri kimwe muri ivyo.
Ego birashika iyo umuntu ari kaca mu bintu bihe bidasanzwe hariho n'abantu usanga iyo basavuye by'umurengera usanga basa batangura kugimiza kandi bari basanzwe bavuga neza. Kenshi rero iyo umuntu ari karasa mu bihe bidasanzwe bamwe bamwe hari igihe usanga bagiye batangura kugigimiza ugasanga rero bivuye ku ruhagarara ku bintu nyene bitoroshe ariko aracamo canke byamushikiye. Kenshi ku bana birashobora kuva ku ngene ku ishure imigenderanire n'abandi bana bagirana ku ishure canke amanota ugasanga atangwe kugigimiza kubera ku ishure ndetse bimugora cyangwa ugasanga yakurikiwe gukurikirwa rero hariho abadaheza ngo babyakire n'ikintu gisanzwe biheza rero bigatera uruhagarara. Rero bitabaye impinduka mu buzima hari igihe usanga rero bikiye bigira ingaruka imwe muri izi ugasanga niyo kugigimiza.
None muriko murabavura bamwe bamwe mumenya mute ko ari ikintu yavukanye cyangwa ari imyifata ariko aratangura kudevelopa cyangwa kugira ngo ukumbure uburyo mumufasha buba butandukanye cyangwa bose n'icyo kimwe uko mugerageza kubafasha.
Ikibazo cyiza cyane. Mu bisanzwe iyo umuntu umwakiriye ugomba kumufasha ugomba gutangura kumumenya icyo twita anamnese. Donc ni ukuvuga kurondera gutahura mu miryango ufite fiche ndingenda tuvuga mu kirundi mugane ni fiche no mu kirundi bakivuga ngo ni fiche ufite fiche yandikwa ko sena nyina aho yavukiye bishobora kuba byaramushikiye ngo ashobora kuba afite yaragwaye cyangwa nyene abo bavukana ibintu byinshi byinshi ugomba kuronka ama inkunyi cyangwa informasiyo nyinshi kuri uwo muntu ugomba gufasha. Muri ibyo rero ashobora kubona ati uyu muntu kwata mu muryango ata muntu n'umwe yagwaye cyangwa yagize ingorane yo kugigimiza nkumbure pese hari ibi cyangwa biriya adeke uwo muntu nyene cyangwa abamukikuje cyo sitantuhaje uratahura ukamenya ati uyu muntu ibyo ari byo byose yobasha iyo n'ibiri cyangwa n'ibiri amfishe hariho n'ibipimo hari amateste ushobora kumuha umuntu ugatahura ibyo yabayemo cyangwa ingene ibona ahabaye.
Murakoze cyane gose. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga. Turi kumwe na psychologue médiatrice Nibaruta ariko aragerageza kudufasha gutegera gutahura ikibazo cyo kugigimiza iyo umuntu avuze adasohora neza amajambo akavuga yihuta akavuga umenga inkwemu ziramuheranye icyo bita kugigimiza mu Kirundi. Turi ko rero turaganira kuri iki kibazo turaza kwakira n'abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyine bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro niba bibashikira canke abo mu muryango wabifise tugerageze gutahura kintu kibazo twese hamwe mugume ku maradiyo yanyu tumira mate turagaruka.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umunsi wa gatatu tuko turaganira ku magara y'abantu n'umunsi tuko turaganira ku kibazo cyo kugigimiza abantu bamwe bamwe baravukana kino kibazo canke bakagikurana canke kigatangura hagati mu buzima bwabo. Nibyo tuko turagerageza gutahura. Psychologue médiatrice Nibaruta afise ikigo gifasha ibijanye n'imyifato y'ubujumbura mu Burundi ariko aragerageza kudufasha gutahura neza bimwe mu bijanye no kugigimiza. Kuri Facebook murashaka kutwandikira mukabaza ibibazo n'ivyumvo gashikiza n'ivyumviro. Tubibutse adresse yacu ni VOA radio yacu kuri Facebook. Tubandanye mu kiganiro médiatrice Nibaruta. Madame gishobora none gufata igihe kingana gute iki kibazo cyo kugigimiza? Mbere dusubira inyuma gato, mwoba mugitahura nk'ubumuga canke nk'ingwara kuri make?
Sinovuga ko ari ubumuga. Ubumuga tumenyereye kenshi ari ibintu bidashobora guhera, ari ibintu umuntu asanga yogendana ubuzima bwe bwose. Ariko kugigimiza no gifata nk'ingorane, sino nagifata nk'ingwara. Jewe numva no gifata nk'ingorane, ingorane kanaka yo kuvuga canke ushobora gukosora ukoresheje ubuhinga ubu cyangwa ubundi, bivanye n'icyo icyo kugigimiza cyavuyeko. Kenshi mu masenshi nk'iyo umwana yakurikiwe akagira umubyeyi anyitura mu bijyanye nuko kugigimiza kwafashe umwana, ndamusaba yuko ahindura imibanire ngene babanye, amwitwararika, hagira ibyo bakorera hamwe, amuganiriza, agerageza uburyo bwose hahinduka ibintu kugira ngo yumve yitwararitse mu minsi mike nizubona byaheze.
Nicyo kimwe no nko kubana no kubakuze nabo nyine, nubwo umuntu akuze n'umwana usanga ama metode cyane uburyo mubafasha butandukanye, nabo nyene bifata akanya gato nyene nk'igihe kingana gute?
Ukuze mu bisanzwe umuntu burya ikiremwa muntu aremwa ukuntu nyene ntushobora kuvuga ngo namufasha mu mwanya ungana ku mugabo. Kenshi iminsi cumi n'itanu ibaye iminsi yoba iminsi cumi iyo nibaza yuko rera urumva biba bisaba yuko mukora ayo ma exercice hanyuma ukaraba ko atabindi bishobora kuba byaratumye. Kuko urumva ikibazo kiba kiri ngaho, mugomba kugira ama exercice atuma umuntu ashobora kuvuga, kwimenyereza kuvuga neza. Hanyuma rero hari ibindi ariko aracamwo bitandukanye, ni ngombwa rero ngo mufashe kuri ibyo, kuko bashobora kumufasha ibyo bibazo bikemutse usanga rero asubiye akavuga neza, kuko icyo kiba cyatumye agigimiza mu gihe atari ibyo yavukanye, atari bimwe by'akaronda, biba yiheze nabyo nyine bitarugenda.
Birumvikana ko nk'uko mubivuze buri kiremwa muntu aba ateye ukuntu gutandukanye, urumva bisaba uburyo butandukanye bwo kumufasha. None twavuga yuko baba abakobwa canke abagabo, bagore canke abagabo bompi mu bijyanye n'inyifato canke iki kibazo, bose bofata igihe kingana canke bijyanye n'umushahe w'umugabo n'uw'umugore, ni nico kimwe mu kugerageza kubafasha muri iki kibazo cyo kuvuga?
Ubusanzwe ningorane ikunda gufata abagabo sindagiye ubushakashatsi ngo ndabe kubera iki ifata abantu b'abahungu cyangwa abagabo gusa kuko muri abo bantu bose maze imyaka itandatu ndiko ndafasha abantu ngaha mu Burundi maze kwakira abantu b'abahungu gusa nta mukobwa ndakira ku bishobozi bose
niyo mpamvu nakibajije kuko abo nzi cyangwa abona kuze mbona benshi baba ari abagabo cyangwa abahungu ni ikintu kumbureye umuntu yagerageza kumenya cyane kugira ubushakashatsi akamenya impamvu ariko nkuko mubivuze benshi nasanze nanje ari abagabo n'abahungu bahura n'icyo kibazo cyane radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri radiyo rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Radiyo ya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya tuganira na Madame Mediatrice Nibaruta ni psychologue akora mu bijanye no gufasha inyifato Madame Nibaruta aho bahari ibigo mu Burundi canke abaganga bashimika kuri iki kibazo cyo gufasha abantu kuvabanura n'inyifato canke ikibazo cyo kugigimiza mu Burundi canke ahandi mu karere
mbigwiriye ibintu bijyanye n'inyifato muri ibi bihugu usanga kenshi bitaratera imbere cyane ngo abantu bizukire gukora ku gace kabo usanga bivugura ikigo atari bimwe bijyanye n'amashyirahamwe bimwe bita ama asosiyasiyo cyangwa ama ONG kuri jevrema ntapfa ntabwo nzi na kigo nzi iki kigezwe n'iki tetere birashobora kuba bihari mugabo ntacyo ndumva
Ya ntituracumva na gato ahubwo dutuma twibaza duti none ubwo abantu ntibaca batangura kuja kumbure kwivuza iki kibazo mu baganga bajejwe ibijyanye n'ijwi ugasanga abantu ntibazi neza aho kwitura ngo bamwumva abo bantu baza kubitura bo baba baragerageje kuja kwivuza mu baganga b'ijwi
Oya, usanga ari ikintu usanga ari ikintu abantu bagendana igihe kirekire hari igihe mbere bakenibaza yuko yohera iyumvira ati nuko ameze ugasanga umuntu abayeho nabi kenshi usanga abo nakiriye ijana ku ijana nta muntu yari bwaje kwivuza kundi muganga ngira ngo kubera urumva baba bakumva ku maradiyo bavuga ati twese ngira umuntu wafashe cyangwa ugasanga barasomye ku buhinga ngo kanabumenyi baramenye ko bishobora gufashwa mugabo benshi nta busanga baragiye kuraba uwundi muganga usanga babibanye nk'uko kame ngo ni ubumuga budashobora guhera ariko birashobora guhera
ego by'ukuri n'ikibazo kitavugwa ko cyane cyane na gato sinari bwumve mbere y'uko ndanateramisha na kino kiganiro sinari bwumve ikibazo cyo kugigimiza kivugwa ku iradiyo cyangwa mu binyamakuru kenshi turagushimiye cyane kuba nafashe kano kanya ko kuganira natwe no kugerageza gufasha abanyagihugu kumva yuko hariho inyishu kandi nk'uko mubivuze kirashobora gukemuka Reka tuje ku murongo wa telefone duhe akaryo abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bashobora kubaza ibibazo bashikeze n'ivyumviro duhere kuwitwa Innocent wiriwe neza murahura komeye Innocent duzijwe uvugire kuri telefone neza madame Nibaruta akumve neza duga ku ijambo
akabazo na tirendaze ari umana yapokanye igihere mu maso byinshi cyirabura n'izero ko twabotora mu cyo kwa muganga kumuvuza turabura umuti w'umva n'ubuzi kuma bikurikiranya igitego gifasha akakoroza nk'umuti cyangwa agasibagara nk'umuti tukongera kugira uwo mwana akire ikibintu mu maso afite nta n'akamaro mu mutsi
uradutunga ino sano musi ntituko turaganira kubijanye n'ingwara yo kurukoba ariko tuko tugwanira cyane cyane kubijanye n'inyifato kumbure ushobora kurondera ubufasha ahandi ariko uradutunga ino musi tuko tuganira kubijanye n'ikibazo cyo kugigimiza
ego mwenye ingwa la yuko mpimita o bahari zimiti umuwe shumwa koko patu giri hile chwani ipulikatia
katu kilazi cho madame ni garuta kumbure ni kilazi chiza madame ni garuta hii umuti mwishwa kwa mkoresha change mwomba ukoresha kwa mkufasha lanu bavuga nuko jijimiza
mwisha ndwe umuti abantu benshi bamenyereye wa menyeri imisiro ijawa mira ubutanze imiti y'abamira ni byiza ko ufata ugwa ikintu kijanye no kijanye no muti nyene kuko kugigimeza ni ufata umuti kiretse ama amweke bi hari ibindi ikindi yindi ngorane iherekeje ko kugigimeza muganga akaba yayibonye mugabo kugigimiza byonyene bibugwa n'ubuhinga butandukanye n'imyimenyerezo itandukanye yo gufasha umuntu gushobora kuvuga neza nta munsi rero bamwandikira ariko nibaza ko kuri icyo kijyanye n'icyo yarabajije naho urumva kitajyanye n'ikiganiro nyezina nibaza ko yokidondera umuganga w'indwara zo ku ruhu nibaza ko yamuha umuco cyane kuba yarafashe umuti umwe ntukore n'uwundi arashobora kumuhindurira bizayo jya kuraba umuhinga umuganga yabyigiye abo bita ba dermatologue
urakoze cyane inosa kumbure nkuko muvyose madame nibarata hanuye ati ni kuja ku dermatologue muganga ajejwe ivyurukoba urakoze cyane madame umutubwira mu ma technique cyane bumwe mu buryo mukoresha twumvise ko hari ubwo gufasha mu bijanye no guhema uko kuvuga kurajanye cyane n'ibijanye no guhema k'umuntu yari karavuga
igihe kenshi umuntu afite ingorane yo kugigimiza iyo atanguye kuvuga hacyatse ikintu bita ubwoba kubera bati ati ibi bintu ngomba mvuge abantu barantwenga cyane ndabarambira kuko hari uteba mu kuvuga ugasanga abantu begeranye nibaza ko tugishika ko nyine bagasha bamuherahereza ijambo ntibamukundire kwa heza kubera mbere barambiwe icyo rero yoyo n'inyifato badakwiye kubandanya kuko ibyo si byiza ukureka agaheza kandi bakamwihanganiye rero iyo umuntu ariko aravuga agira ubwoba icyambere no kubanza akamenya ko ubwo bwoba bugira hama agakorera ku kijyanye n'ubwo bwoba akiyemera akaduza novuga ingene yibona akibona uko nyine abwize ko akamenya yuko ubwo bumuga iyo ngorane afite ubumuga iyo ngorane ari ingorane ishobora guhera kandi mu gihe ayigeze neza hama rero iyo ariko aravuga hari ingene umufasha kwinjiza inkwemu cyane kugira ngo izo mpema zinjije mu gusohora ijambo azisohora bibaye n'izo mpema ariko arasohora asohorana iryo jambo ahosohora n'impemu uko kuntu yaragira uko yimenyereza uko amenyera kuvuga yisanga asigaye avuga rero neza bitamugoye hariho ibyo bakoresha fitetere sharimo imikenke hari ibyo bakoresha hari akantu nk'agapira kame k'abana badunda usanga umuhaga akagira demuma akagira n'intoke akagafumbata burya ariko aravuga agenda avuga akajambo kamwe kamwe mugabo ubundi mu nyuma ahejeje agaca avuga rero ijambo ryose iyo mwimenyerezo ashobora kuyigira ahagaze cyangwa agahigira yicaye cyangwa hari n'ibindi agira ariko aragira amasiporo burya bajya muri salle siporo ari muri pozisiyo kanaka
birumvikana ko birumvikana ko umwugo buhinga busaba yuko boza kubonana na nabafasha nka bamwe bwe gubundi guhinga bujanye n'inkenke gubupira mu ntoki n'ibindi bisa nibigoye gukurikiza atari umuganga cyangwa umuntu abafashije nk'umupsikologe ariko watanze n'impanuro ku bandi bantu mu kibano impanuro zihambaye uvuga uti kutamuheraherereza ijambo umuntu akamuha umwanya agafata umwanya akishyura ikibazo cyo cyangwa agashikiza icyumviro ciwe ni ikintu gihambaye cyane mwavuze kandi nuko umuntu we nyina bafise uko kugiginiza akwiye kugwanya ubwoba birumvikana ko nkuko mubivuze ubwoba ni ikintu gihambaye mu kugerageza mu kugiginiza ni facteur ihambaye cyane abantu bafise uko kugiginiza bakwiye kugwanya murakoze cyane gose reka twakira abandi ku murongo twakire Leonce Leonce urahura komeye
neza cyane namo murakomeye
yego turashima duzi ijwi yagira telefone numva umenga uri kure gato duga ku ijambo
Terekaye yongwara kweri nakwe muhira twadufise umuntu arayigwaye.
Eh turakumva.
Yana haya ravuga imva yarakaba agasimba natwe dafise n'umwana muhira haya ravuga ubwo ijamba ritore aratsimba kandi haya todi kuguru hasi.
Mu kugerageza kwifasha kuvuga. Abari ko aragerageza kugwanya ubwo bwoba canke ni bumwe mu buryo bugerageza agerageza gukora kugira ngo yifashishe kuvuga neza.
Aba haya aragerageza kugira haya kuhaba haya arapfuka aba haya aragerageza kuri ubwoba mupemwo haya arapfuka.
Abimaranye igihe kingana gute?
Ni umwana w'imyaka itandatu.
Hari uburyo munore muragerageza kumufashisha canke kumutwara ku psikologe ngo amufashe abibanye ate?
Oya nta namutwara kwezi.
Muragerageza rero kuguma hafi mwumviriza impanuro za muganga kuco mugira mushobaga kugerageza gukora bibashobokeye muzomutware ku mupsikologe amufashe. Urakoze cyane. Ereka twakire na ego twakire na Novance. Novance uratwumva?
Ego ndabumva ndabaramukije.
Amahoro neza.
Na mahoro. Nande akabazo mfite. Ari nk'ukuntu ndiye nko kuvuga nkagira ubwoba rero niyo mvuze nk'ijambo sindari tubore neza nkasanga ndarivuze nabi ariko muri jyewe numva umengo nobivuga neza ariko bikananira kubivuga iyo yaba ari indwara se nayo waba bayivura nyine bigakira.
Muganga yavuze ko atari indwara ariko ko ari ikintu kijanye n'inyifato kumvure kuguma ku murongo akagerageza kukuganiriza kuko yavuze ko nkuko ubivuze harimo ibijanye n'ubwoba ukwiye gutsinda. Muganga madame niba rutano ko nguma uvuga mu
ari ni kenya cyako gusaba ari uko no mora mutumira nk'abahanzi nyine ari nk'abantu ubuheruka kera ukashaka nko kumva ijwi ryabo kubera uba wakumbuye nashaka ko dutumiriye wa muhanzi bita Kajanine tukasaba kumva ijwi ryiwe
tuzagerageza kumutumira. None hari ikibazo waba ufitiye madame niba ruta mu bijanye n'inyifato yo kugiginiza?
Banze nabwo ngugumiza ahubwo kuvuga kwanje kurananira sinzi ururimi kumva narukoreshe kutobora nk'ijambo bikanarira ntabwo ngugumiza. Kuvuga gusa niko binanira.
Guserura icyiyumviro. Kibazo cyiza cyane reka twumve madame niba atagerageza kudufasha. Duhereye madame niba ruta kubijanye n'uwo mwana Leonce yavuze yagendanye icyo kibazo na mubyeyi ko ashobora kumviriza ikiganiro mu mpanuro zimwe zimwe muza muratanga. Wogira icyo uvuze ku byo yashikirije naho tukabandanya kuri Novance we yavuga nk'umengo asa n'uwo wewe ikibazo ciwe kijanye no guserura icyumviro si n'ukugiginiza gusa ariko guserura icyumviro aragifise mugabe bikamugora kugiserura.
Mu busanzwe numva uwo mwana ari wafite ikibazo kijanye no kugiginiza uwo wundi rero kumbure byaba ari ibindi bibazo umuntu yogerageza kuraba afashe akanya akabyitondera kuko urumva ikimutuma areka gusohora icyo cyumviro bizana n'uwo ariko aragisohora ko uwo bari ko baravugana ibyo bibara n'ibintu byinshi bibaza ko amwe cyo bafite ingwara bita masede sindoso aba singwara ningorane nayo nyene
uko tiyemera
muga kuri uwo mwana afite icyo kibazo urumva ko ni wabo mu muryango ari abandi bagifite no kuvuga yuko batoreka ngo gikurane uko kirafite icyo byonona umuntu arasera guhitamwo kwiga ibintu atarashaka kubera iyo ngorane mumbure yarashaka kuba nk'umwigisha cyangwa yashaka kuba nk'umumenyeshamakuru cyangwa ugasanga afite yashaka kuba nk'umu avoka cyangwa nk'umucamanza ugasanga ahisemo ibindi uwundi mwuga atari wo afite ingabire kubera kugikiniza kindi urumva ko iyo n'ingorane ikomeye atagira ubuzima muri kazoza atari yifuje kubera akaba bitumwe n'ingorane kanaka nicyo gituma bihera umuntu agomba kuvurwa hakiri kare nk'uwo aba ari umwana wewe biroroshe kubera abakiri muto mukashyira hakiri kare ikiza byinshi gusumba ibyopfa mu gihe abandanije afite iyo ngorane ikindi bokwirinda muhira ni ukugira ni ukumutwenga umutwenga kubera avuze ukonya cyangwa kutamwihanganira ngo mumurindire avuge kandi mumwereke yuko mumutahura muri hafi yiwe uko ariko aravuga ko ari ingorane mugaka kandi ko bishobora guhera akamuba hasi ntibaze baherereza amajambo avuze yavuze iki bagatamu kugira ibindi yongeye gusobanura kamwe
murakoze cyane rwose izo mpanuro madame niba rutari karatanga twizere ko abenshi muri ko murazumva cyane cyane ugwaruka usanga mu bana iyo bari kumwe bariko barakina mugenzi wabo agigimiza mugerageze nk'uko psikologe niba rutabivuze kudatwenga umuntu agigimiza kuko nawe nyene madame niba rutayavuze ko muri we hari gihe abarimo ubwoba abarimo kutiyemera ariko aragerageza kubana n'icyo kibazo ni ikintu gihambaye kumufasha kutamutwenga ukamwihanganira yavuze kandi kutamuheraheriza ijambo ariko ukamwihanganira ukamureka agashikiriza icyiyumviro ciwe ibyo birumvikana yuko byofasha uyu muntu agigimiza kuri kibazo cya Novance wewe mwavuze yuko kumbure bishobora kuba ari ikibazo cy'ukutiyemera kutagira cyo bita mu gifaransa assurance hari impanuro wo muha zomufasha kuco yokora kugira ngo iyo assurance kukwiyemera kuduge kuzamuke muri we bimufashe kubana n'abandi mu buryo bumeze neza kandi burimo amahoro butekanye kugira ngo nawe nyine atere imbere
kudashyikiriza icyumviro mu bantu burya biva ku bintu kanaka biva ku ngene yabayeho biva ku ngene kumbure akiri umwana wasanga ashyikiriza icyumviro ugasanga bose baramubujije gushyikiriza icyumviro cyangwa ugasanga ntiyari afite ahantu ashobora kumenyera gushyikiriza ibyumviro bakabiha agaciro nicyo gituma rero ko kumuha impanuro kanaka ngo ugira gutya na gutya ntamenye neza icyo byavuye ko cyangwa igihe bishyika kuko ashobora kutagishyikiriza icyumviro ngaha yisanzuye mugabo akagishyikiriza ahandi yisanzuye urumva ibyo byose umuntu agomba kubanza kubikijya nino kugira arabe mbega areka gushyikiriza icyo cyiyumviro cyiwe bimworoheye kubera iki abariye abari kumwe n'abandi ibyo rero urumva n'ibibazo nkumbura atashoboye kudushyikira ko ngo dushobore kubitahura mu muntu amemano
birumvikana murakoze cyane rwose urumva rero Novance madame Nibaruta ahanuye yuko kumbure uwo mwitura ugashikira kuri kabine Nibaruta y'Ibujumbura canke ku bandi bafasha ibijyanye no guhindura inyifato kugira ngo bagerageze gutahura ikibazo cawe neza na neza aho gihagaze bagufashe neza tubandanye ku murongo twakire Eric uraho neza amahoro
amahoro
ku kibazo canke inyifato yerekeye kugigimiza hari kiciyumviro canke ikibazo bufite
yego nari iki kibazo agombe mbaze ko ari indwara bufite nuko yo bishobora kuvugwa ico kibazo nico nari ifite
urakoze cyane madame Nibaruta hari indwara yoba ifatanye nuko kugigimiza
kirese stress uhagarara icyo uruhagarara rurashobora gutuma umuntu agigimiza mu gihe cyanjye ubwoba bw'umurengera burashobora gutuma umuntu agigimiza ubundi nta yindi ndwara nzi bifatanye
ari indwara zimwe z'imitsi cyanke bavuga ingora bavuga z'amanere zozo mu bijanye no kuvuga zirashobora gutuma umuntu agigimiza canke ibyo byo biba ari bindi biri mu ijwi neza na neza
mu byo mbaze kugira ko ubushakashatsi nuko umuntu adashobora kuvuga neza hari udusi kuri mu gihimba kivuga umuhogo usanga kisaba tumeze ko byabwirizwa kugira ngo ashobore kuvuga neza no kuvuga yuko rero ibyo nibyo nzi mugabo ibindi bijanye n'imiti cyane cyane ibintu bijya kure cyane mu bijyanye n'ibibazo bishobora kubazwa umunehologe nibaza ko ariwe yoheza akabisigira neza
birumvikana mwafashije cyane ku bijanye no kwibutsa abantu cyangwa kubwira abantu yuko uko kugigimiza gufise isano n'ubwoba umuntu abafise muri we rero abatwumva abafise icyo kibazo bagendana nacyo bogerageza kugwanya ubwoba turi kumwe na mediatrice Nibaruta psychologue mu Bujumbura mu Burundi ariko aradufasha kumva gutegera no kugerageza gukemura inyifato y'ukugigimiza abamwe bagendana nayo radijwe rya Amerika yasamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Sanga
Ijwi rya Amerika
Mumunotu mwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi
Deba video y'umunotu mwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika
video y'umunotu mwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook y'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mugitagara cha Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba mire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira ku bijanye n'inyifato ikibazo cyo kugigimiza kuri uno munsi wa gatatu aho twiheza ibibazo bijanye n'amagara y'abantu turi kumwe na psychologue mediatrice Nibaruta araduha uburyo abantu bashobora kumushikira bashobora kuba bafise iki kibazo canke bafise abana bafise iki kibazo abantu mu kibano bafise iki kibazo cyo kuvuga bagigimiza yavuze yuko ari kibazo gishobora gukemurwa bijanye no kugerageza guhindura nyifato n'ubundi buryo bwinshi butandukanye bakoresha mu gufasha umuntu afise ikibazo cyo kugigimiza madame Nibaruta woshikiriza aho muherereye neza na neza i Bujumbura mu Burundi na nimero abantu bashobora kubaronka ko
dukorera kujya Rumonge ni umuntu asiye kubarabara rya Munonga arenganye ho muha hariho bizingi twa Limba House atabona ko handitse ko kagenzi psychologue Nibaruta hanyuma nimero ni 79 85 15 15 ego ibigo biruguruye ku muntu wese yifuza gufashwa
ibindi bibazo none mufasha muri icyo kigo kabine Nibaruta n'ibihe abantu bashobora kuba batazi mubafashisha baje mu bijyanye no kugigimiza ariko bashobora kuhabonana n'andi ma serivisi nk'ibi
umuntu yatatora isiro muratse ko bibabaza nk'ibyo onya turabifasha mu buryo butandukanye ari ufite akamubakiye ku bijyanye n'imibereho yo mu rugo amaku turayafasha abana bafite ibibazo byo mu ishuri turaba amatesi hariho ibipimo tugira kugira ngo tumenye ingene umwana tumufashe kumenya ingene umwana amerewe ari ababyeyi bakeneye kumenya imigenderanire abana bafite n'abantu bo mu nzu
cyane cyane n'abakozi bo mu nzu kenshi na kenshi kuko bene aho namba ndahasanga akabazo imyaka itandatu maze narabonye ko ari ibibazo ababyeyi bajera basigara barakemura abo baba bageje kubarera ugasanga hari ingene babanye bitangiye ngo bimere neza. Muri icyo gihe rero umwana uwo ari we wese si ukuvuga ngo umwana afite ikibazo urashobora kumujyana ku psikologe kugira ngo utahure ingene yibona mu muryango dukoresheje nk'amatesi bita tesi de famiye cyanke yama siyaje cyangwa andi matesi nyine atandukanye atuma umwana aserura akamubakeza umusizi.
Murakoze cyane rwose. Tugarutse kuri uyu mwuga nyine w'abapsikologe babafasha mu bijyanye n'imyifato z'abantu. Mwaravuze cyane ku bijyanye twanabigarutse ko mu ntango ku bijyanye n'ibibazo abantu bagira mu buzima bibatuma bagira imyifato cyangwa bagira n'indwara batangiye gukura ukuntu umuntu ashobora kwitaho izo trauma ivyo bintu vyo vyarabashikiye mwogerageza kudufasha gutahura bimwe mu vyo abantu bokora kugira ngo babone yuko hari inyifato zijanye n'ibintu baba baraciyemo umuntu yogerageza kwifasha gute ego yoza ku psikologe ariko yomenya gute ati iki kibazo afise kumbure gishobora kuba kijanye n'ikintu naciyemo nkiri muto canke ikintu nabonye numvise campahamuye umutima
ba nibaza yuko icyo nikibazo nyene kirimo ibintu byinshi rwose nitandwe iyo umuntu atabayeho neza urumva arabyumva arumva nyene ko atamerewe neza mugabo kenshi na kenshi ibikomere abantu bagiye baragira mu bwana cyane cyane ibya myaka ibiri itatu ine itanu kenshi abantu nakira abo mfasha kenshi ndabafasha mfasha icyo twita abo twita enfant interieur umuntu wese arafise enfant interieur akana kari muri wenyine kariya kana kaciye muri bijya na bijya na bijya biba kiri muri we ubu rero nari nibagiye kuvuga ko muri ibyo nyine dufasha harimo ibyo kugira gukingira icyo gituma twumvire kugira ishure icyo cyangwa crash hamwe ababyeyi basiga abana kugira ngo twirasire ku mwana amerewe neza niba uri buri ntituzofasha bose mugabo hari abana mu gisigara cya Bujumbura bagiye gufashwa n'abahinga iminsi yose bakisasa mu byigwa mu kubasiga muri icyo kigo ababyeyi bakaza kubatora mu masaha kanaka mugabo abo bana tuzokora ibishoboka byose kugira ngo tubahe ibikenewe byose kandi twongere dufashe n'ababyeyi babo kubatahura ntidushobora kubafata mu buryo bazovamwa abana bazogira akamaro umuryango n'igihugu.
Ni ukuvuga ko nk'umupsikologe arakenewe cyane ku kigo cy'ishuri kugira ngo akurikirane imyifato z'abana
cyane cyane rwose kuko mu bibazo mpora mpura nabyo ndiyumvira ati none ibi bintu iyo byamenywa iyo hari umupsikologe mu kigo kanaka iyi myaka yose umwana yagiriye ibi bibazo ntibyari kumushyikira cyari ikintu cyoroshye cyane gukosora kuko umwana umuhaye tese mu bisanzwe umwana aravuga iyo ariko aca mu bihe iyo afite ingorane n'umukozi wo mu nzu iyo afite ingorane nanaka cyangwa nanaka akiri mutonyi biroroshye rwose kubona kuko umwana ntaba aragira bimwe twica ama mekanisme de defense ngo anyegeze ni ukuvuga habura abo bantu babafasha nyine mu mashuri habwiriza kuba hari abantu bize ibijyanye n'imyifato kugira ngo babone ibintu hakiri kare babikemure hakiri kare nk'abajya banasanga batemba muri adolesansi ugasanga baramujyana kwa muganga bakabura ibyo arwaye umuhateste urabibona umwana afite kandasi ubwo uzashobora gufata ibiyayura mutwe muri kazoza urabibona hakiri kare urumva ko bishobora gukinga
ikintu kirahambaye cyane nk'uko mubivuze gushobora kubona ikintu hakiri kare cyane rwose none ababyeyi barabitahura cyane akenshi muhura n'iyo nzitizi yaho ababyeyi usanga umenga babifata nk'ibintu by'indwara zo mu mutwe gukenera umupsikologe n'iby'abantu bagwaye mu mutwe cyangwa n'iby'abantu bameze ukuna kuriya ababyeyi baratangiye kubitahura yuko umupsikologe ari umuntu akenewe mu buzima bw'umwana akiri muto
yego ba ntibabitahura nyine n'urugamba mu isanzwe ikintu cyose iyo kije ari gisa na gishasha kuko ni ingwano hari igihe usanga batariko barabyumva hari igihe nk'aho nkorera hari aho nkorera hari
abana nkabo handi mugabo usanga nk'umubyeyi atatahura ingene bamuha igipimo umwana kugira ko umwana adatumbarewe n'abandi babyitabira singirira indabira fasha gutahura umwana twakora iki hari ababyeyi benshi nsigaye mbona babisaba ko umuntu amugirira testi psikolojike kugira ngo amufashe kumutahura
murakoze cyane gose madame médiatrice nibaruta kuri izi mfashanyo n'impanuro mutanze twaganiriye cyane cyane no munsi kubijanye no kugigimiza icyo biva ko n'icyo umuntu yovyita singwara nkuko mabivuze mwatuhamiye yuko twovyita nyinyifato ishobora kugongogwa ishobora guhinduka n'ubufasha bw'abapsikologe impanuro za nyuma none dusozera ikiganiro mwo haba abagendana niyo nyifato abari mu kibano abavyeyi mufata kanya mugaha impanuro abatwumva
ego iyo umuntu afite ingorane yo kugigimiza uko mukwenga niko yongerekana hari abibaza ngo bamutwenze ngo atabiheba mugabo sivyo iyo umwana agite ikibazo cyo kugigimiza hakiri kare umubyeyi agomba gutahura mbega biza kuki hanyuma umwana ariko aravuga ntamwereke ko yamutekeje umwanya akamurindira akamwihanganira hanyuma niba bifate nk'ikintu kizokwiheza gutyo nubwo rimwe na rimwe birashobora guhera kubera afite ibintu aba ariko aracamo byahindutse mugabo kenshi na kenshi abantu bayigira igihe kirekire kandi irabababaza cyane ugasanga ubuzima bwabo burabishe icyo gituma rero hari abize ibijyanye n'imyifato bize ku makori y'abantu y'abarundi n'abarundikazi bagomba kubafasha gukemura ibyo bibazo bitandukanye biba bikubiye abashyikira mu buzima
abafise iyo nyifato nabo nyine ubahanura kubyifatamo bate cyane cyane
icya mbere iyo mugihe yagerageje ko bihera ntibihere agomba kwitura umuhinga yize ibijyanye n'imyifato akamufasha mu gihe rero ataramufasha agomba kumenya ati n'ingorane irahera naho bimeze ukubunya birashobora guhera amaze kumenya ko bihera acayegera bashobora kumufasha bigahera cyangwa nawe nyine ashoboye kumenya ingene yifasha akifasha yamenya icyo byavuye ko akagikorera ko ubundi ari nk'umubyeyi yakurikije umwana akabona umwana wiwe atangiye kugigimiza uwo yakurikiwe agomba guca atangura akamwitwararika bidasanzwe akamuha agaciro akamuba hafi hama bigaheza bigatora inzira nziza binaniranye agaheza afite n'imyifato
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabashimiye cyane gose madame médiatrice Nibaruta psychologue i Bujumbura mu Burundi afasha ibijyanye n'inyifato yadufashije kubitari bike gutegera iyo nyifato y'ukugigimiza icyo kogwa haba mu kibano icyo abantu bokora kugira ngo bafashe uwo muntu afise uko kugendana kugigimiza turagushimiye cyane gose nabafashije gushikiriza ibazo n'ibyumviro navyo nyene byafashije turabashimiye cyane hari mu kiganiro muri sanga cerekeye amagara y'abantu kuri uyu munsi wa gatatu turabashimiye mwese
You say you love me, and together man, I story, oh, na story. Paper call, I know, man, I'm money, oh, na money. Oh, love me, be sugar, oh, baby, love me, oh, my honey. I'm yeah. Go to Roboto, baby, get down, oh, yeah, don't go low. Grab it, press it, make me follow. I just feel like you, I jack up the photo. I'm Roboto, Roboto, baby, get down, oh, yeah, don't go low. Grab it, press it, make me follow. Baby, get down, make me don't go low. Baby, go down, make me go low. You shot me like a trick, go go go. I'ma get my moro, go toro, go toro. Yeah, you go be my yo, lo, lo. They make you leave me for God, I yeah, no, no. Elephant, no, no, be tambolo. Oh, but we'll be test, no, copana. Oh, best, yeah, international banana. If you see what you shot, the Moticana. Oh, yeah, one time, let you go, pana. Oh, but we'll be test, no, copana. International banana, every team was expanding with Sikana. Oh, yeah, let's go for the one corner.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri shortwave mirongo migufi mirongo wa 19 na mirongo wa 22. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Turi no kuri Facebook, adresse ni VOA Radio yacu. Murashaka gushikiriza ibazo n'ivyumviro kuri iyo mihora. Radio Ijwi ry'Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kanya kari imbere. Mugume ku ma radio yanyu. Murakoze.
Ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Unavyonipenda mimi wasinge nisema, na maadui wangu ninawaombe maisha marefu, wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimukana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimsulubiza Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda
chochote kitanikazia, kuzimia miguu ni utandondoa.
Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana.